Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu Kigarama mwaka 2025. Nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze muri rya sango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye akaza kuba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru. Abanyagihugu bituri bitaro bya Magara muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura barasaba kuronka umuganga arongora ibyo bitaro kuko warahari amazindwi zitatu atawuzi irengero ryiwe inyuma yaho yagirijwe kudandaza ibitoro bikoreshwa kuri ibyo bitaro. Ikiza cya korera kibandanya ciyongera muri komine Nyanzarake na cyane cyane ku mitumba ya Mvugo na Mugarama aho mu ndwi iheze abantu bashika 74 banduye icyo kiza. Mu gihe kuri uno wa gatatu Kigarama amakungu ariko arahimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga mu Burundi ngo impinga iracari ndende kugira ngo ibyo abagendana ubumuga bakeneye byose bishobore kuboneka. Leta isaba abo bose bigwa n'icyo kibazo gufasha kugira ngo ibyo bibazo byabo bishobore gutorerwa umuti. Mu kanya tutaduca kudonido ry'ano makuru ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano muke. Hari ikiziga cy'umwana w'umuhungu yiga muri maternelle catowe kuri wa kabiri mu gisagara ca Ngozi. Umwana akaba yari yazimiye kugenekerezo rya 25 mu Nyonyo avuye ku ishure igihe cy'isaha zitanu n'igice cy'umutaga. Ababyeyi biwe bakaba bari barondeye barabura irengero ryiwe muciye mu matangazo. Uyu mwana yari uwo muri quartier Kinyami aho bita Kurubuye. Kugeza ubu ntiharamenyekana abishe icyo kibondo, ariko igipolisi cyo mu gisagara cya Ngozi kimenyesha yuko kiriho kirakora amatohoza kuri urwo rupfu. Tubandanye n'amakuru twabateguriye indwi zitatu ziyarumanye atawuzi irengero ry'urongoye ibitaro bya Magara ni muri komine Muhuta intara ya Bujumbura. Akaba yahunze agomba afatwe yagirizwa kudandaza ibitoro vy'ivyo bitaro nkuko amakuru ava muri ako karere bivuga. Abanyagihugu
karere bitura ivyo bitaro bakavuga ko bibagora kuronka umuganga bagasaba leta yuko yobaronsa uwundi muganga. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko amakuru ava muri ako karere ka Magara abivuga, muganga Desire yahunze mu gihe abajejwe igendereza ryo mu Rumonge ryari rigomba rimuhagarike haheze indwi zitatu. Igendereza ryagiriza uwo yahoze arongoye ibitaro vya Magara kugurisha ibitaro vy'ibitaro mu buryo bwa magendo. Nkuko amakuru avaho imagara muri komine Rumonge abivuga, uwo muganga yakoresha imodokari y'ibitaro yo mu bwoko bwa Rava4 ifise imarazi ya leta agatonda ahabonetse ibitoro hose kugira ngo agihabwe. Icyo gitoro cyitirirwa ibitaro bya Magara uwo muganga yacye gishira ku isoko ya magendo. Igurisha ry'icyo gitoro ngo ryateye ingorane cyane kuri ibyo bitaro, cyane cyane mu minsi umuyaga nkuba wa Regidezo ucika cyane nkuko byiganwa na bamwe mu bakozi bo muri ako karere. Amaze kumva ko agira hagarikwe, muganga Desire yaciye ahunga gushika n'ubu ntawuzi irengero ryiwe. Abituri ibyo bitaro baridoga bavuga ko batavugwa uko byategerezwa mu gihe bakeneye umuganga ngo bice bisaba ko bajya mu bitaro byo mu gisagara cya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, aho bakemeza ko baca bakoresha amafaranga menshi mu gihe bari mu bukene budasanzwe. Ibyo bitaro biri mu karere k'ubuvuzi ka Bugarama kari kagizwe n'amakomine ya Bugarama na Muhuta ya kera. Bamwe mu baforoma basigura ko kari mu ngorane nyinshi kuva urongoye ako karere k'ubuvuzi atowe mu bashinga amateka bo mu ntara ya Bujumbura gushika ubu akaba atarasubirizwa. Abanyagihugu bituri ibyo bitaro bagasaba kuronswa umuganga ku neza ya magara yabo.
Julienne Muzinga, turagukengurukiye tukiri mu ntara ya Burunga. Ikiza cya korera kibandanya ciyongera muri komine Nyanzarake na cyane cyane ku mitumba ya Mvugo na Mugarama. kuva mu ndwe z'abantu 74 nibo banduye iyo ngwara muri bo 78 bakaba barakize bava mu bitaro aho bari bagwariye abajejwe intwaro n'amagara y'abantu basaba abanyagihugu gukurikiza amabwiriza y'isuku Jean Baptiste Bireye
nkuko isoko ryacu ribitumenyesha icyo kiza cyakorera cibonekeza cyane cyane ku mitumba ya Mvugo na Mugirama amakuru apa ngaho atumenyesha ko cyatanguye kwibonekeza mu mpera zindwi iheze aho abanduye icyo kiza bapimwe bagera kuri 74 munsi y'indwi itarenga imwe gusa nk'uko byemezwa n'abajejwe amagara y'abantu muri ako karere gushika ubu abagwayi 78 nibo bamaze kidambarapa mu bitaro ariko haracakirwa abandi bashasha ivyo bikerekana ko ico kiza kiguma kirandagata ituma akorera kiguma yibonekeza kuri iyi mitumba uko ari ibiri nuko abanyagihugu banywa amazi yo mu binogo adakingiye nayo mu kiyaga Tanganyika ivyo navyo bituma n'abamaze gukira bashobora gusubira kwandura kubera baguma banywa amazi mabi abajejwe intwaro ngaho yanzarake basaba umuryango utabara imbabare kwa Rouge n'andi mashyirahamwe y'abagira neza kwihutira gutanga amazi meza kuri iyo mitumba ibyo biruko mu gihe amashyirahamwe yatandukanye yatanguye kwitunganya kugira atange ayo mazi ariko arashobora kugera ku banyagihugu ariko rero abajejwe akarere k'ubuvuzi bavuga ko atakibazo cy'imiti gihari yo kuvura abanduye abajejwe intwaro n'amagara y'abantu ngaho Nyanza nake basaba abanyagihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku mu kwikingira icyo kiza kiravugwa nyine no muri komine Rumonge aho abarongoye intwaro ku mutumba wa Rutumo biyamiriza ingene abagwaye baja kwivuza ku bitaro bya Magara na Muhuta bakwa amafaranga kandi iyo ndwara ivugwa ku buntu ubuyobozi bwa komine Muhuta burabihakana ariko abajejwe amagara y'abantu bobo baremeza ko bafise ubukene bw'imiti aho ku Rutumo abantu batandatu nibo bamaze gutogwa indwara ya kolera.
Jean Baptiste Bireha urakenuye imbere yo kubandanya n'amakuru twabateguriye reka dutege amatwi kano gakino k'umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme.
Mwigeme, ijwi ryawe rirakenewe ku mbuga hwaniro ariko wiyubare cyane ku byuposta cyane cyane amafoto cyangwa amajwi yawe bishobora kukubera vyiza uyu munsi ariko ejo haza bikaguteza isoni utagishobora kubifuta itondere ibyo ushirako biguha agaciro ababisha ntibabikoreshe mu kugutoteza
turabandana n'amakuru twabateguriye muyavugwa mu gatya kazi na muntu genekezo rya gatatu Kigarama munsi muzamakungu hariwe abagendana ubumuga mu Burundi leta iremeza ko imaze kugira utwigoro tutari duke mu ntumbero yo guharanira agatya kazi na muntu ariko ngo impingira cyari ndende kugira ngo ibyo abagendana ubumuga bakeneye byose bishobore kuboneka leta igasaba abo bose bigwa n'icyo kibazo gufasha kugira ngo ibyo bibazo byabo bishobore gutorega umuti twumvirize Emerancienne Tabu n'umwunganirizi n'ubushikiranganji bujejwe gushigikirana
turanezerejwe cyane nuko uyu munsi ushitse igihugu cyacu kiherutse gushyira igikumwe no ku nyongera y'amasezerano ya Afrika ajeje agateka k'abagendana ubumuga aha hakaba hari ku igenekerezo rya 2008 ndamukiza umwaka w'2022 iruhande y'ayo masezerano umugore w'igihugu ujejwe gukurikiranira hafi ibikorwa byose abagendana ubumuga butandukanye uramaze imyaka 6 uri ku kivi ndetse n'ayandi mategeko menshi hamwe na politiki y'igihugu y'abagendana ubumuga karuhande y'ivyo hari n'ibindi bikorwa byakozwe nko kugorora no kuronsa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza ukubigisha imyuga itandukanye no kubaronsa ibikoresho bijanye n'imyuga bize gushigikira ibigo by'amashyirahamwe by'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujyanye no gushyira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere itangozwa n'inyigisho zidakumira abagendana ubumuga akumashura mwamwe n'ibindi naho twadondaguye ivyo biriko birakorerwa abagendana ubumuga impinga iracari ndende urazi ingene abagendana ubumuga bangana hamwe n'ivyo bakeneye ufatiye ku bumuga bw'umuntu wese turashimiye abantu bose ibigo byose n'amashyirahamwe atandukanye bitanga batiziganya mu gushyigikira bene wacu bagendana ubumuga dusaba n'abandi bose kubafatira ko ako karorero keza
nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu n'umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko ikiganiro cy'uno munsi tugaruka ku makenga y'abarongoye amashyirahamwe yitaho abagendana umugera wa sida mu Burundi n'inyuma yaho leta z'umwe za Amerika zihagarikiye imfashanyo reka n'ibindi bihugu bikagabanya cyane imfashanyo byahora bitanga ku isoko y'uno munsi mugishikirizwa na Pierre Gahungu
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Injamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Indwara ya sida sagasetishwa rumuri mu Burundi iracibonekeza kandi bitigira biracari hejuru ivyo biruko mbwiye imigambi imwimwe yahagaze mu yahora yitaho abagwayi bico kiza biciye mu mashirahamwe yegera shingwa kugira yiteho abagwayi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakuyemo akarenge mu gihe aribo batanga amafaranga menshi muri ico gisata inyuma y'ihagarikwa y'izo mfashanyo abagwayi canke abarundi muri rusange bo kwitwara gute mbega uruhara rwa leta n'uruhe mu bihe nk'ivyo ivyo nivyo bibazo bigiye kwishurwa muri kino kiganiro ku isoko mushikirizwa na Jean Pierre Gahungu tubahaye ikaze
uyu munsi nashaka nshuri nkihimba tuganire imbereke ikiza sida icyo kibazo ntikirabatse z'abaganga gusa kiraba umuntu wese ari kwiriye isi
ikiza cya sida mu Burundi kiracariho ariko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'amashirahamwe yishinze ku kirwanya biri ku kivi kandi ibikorwa bakora biragaragara igiteye impungenge uno munsi ni ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse imfashanyo yaje muri ico gisata inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana
igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu byitaho kurwanya ikiza ruhonyanganda sida aho mbere cyamaze gushikana intumbero ya onisida ya 95 bisigura ko ibice 95% kwijana by'abantu bagendana iyo ngwara bazi uko bahagaze ibice 95% bagwaye bafata imiti kandi ibice 95% by'abafata imiti iyo ngwara ntiyibonekeza mu bipimo naho biruko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko urugamba rwo kugwanya sida rugikomeye kuko hakira abantu bigenza nkuko sida yoba yararangiye nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida rivine baradahana ibice 30% by'abandura n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 15-25 ibipimo byerekana ko abakobwa n'abagore bagendana n'abagabo benshi 30% baba baranduye abanyuye yaburamutwe bakoresha inshinge nabo 10% baba baranduye ibyo byose bigatuma abandura biyongera kugwanya sida bisaba amafaranga menshi mu Burundi amafaranga akoreshwa mu gikorwa cyo kugwanya sida ava mu mfashanyo ku bice 90% icyo kibazo kirahanze cyane Burundi kuko kuvaho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagarikiye imfashanyo cyatanga muri icyo gisata ibibazo bitari bike biribonekeza haba mu gupima kuvura no guha imiti abamaze kwandura ivyo biremezwa n'umwe mu bagendanwa uwo mugera wa sida
agabanyije ubundi bakivuza abantu itabyo kugira kwa boda naho agasama heranike gatwa boda n'imiti n'isoboneka ku bwinshi ubundi bwinshi nyine byagabanyije kubera ngo Trump yakuyemo ubuti
ubwo bukene buturutse ku bihugu vyagabanije canke bigahagarika Burundi ifashanyo vyahora biha Burundi biradindiza cane ibikorwa vy'amashirahamwe yasahiriza leta mu kugwanya ico kiza kuko atandi yakura amafaranga yo gukoresha ku munsi ku munsi
kuri iryo hagarikwa ry'imfashanyo yaje mu gisata cyo kurwanya umugera wa sida mu Burundi abarongoye amashirahamwe y'abagenda mu mugera wa sida basaba Abarundi muri rusange n'amashirahamwe akorera muri ico gisata kuja hamwe kugira abagira ico bakoze mu gufasha abagendana uwo mugera canke mu gukinga abayandura Jean Gapia arongoye ishirahamwe ANSS aremeza ko igihengeri gihari kuva abanyamerika bakuyemo akarenge ari kinini ariko ngo si umwanya wo kurera amaboko uburyo buhari bwokoreshwa neza tumukurikire
Ubushikiranganji busanzwe buraba amagara y'abantu no kugwanya ikizaronga nyanganda sida ngo kwihutira kudushira hamwe twese tukaraba ibikenewe wakava imuhana kazi mburi hisi ibi biriko biraba ni ibintu twategezwe kuba twariteguriye kuko umunyagihugu arafise waraba umwene gihugu natavugwa ntibashobora kuvuga ngo kubera umunyamerika yanse gutanga amahera arafise waraba twese tukaba turimo mu guterera icyo rero twe dusaba nuko twokwicara hamwe tukarabira hamwe ivyo kugwa ariko na cyane cyane turabe icyo gihengeri gihari kandi ni kinini cyane kuva abanyamerika bakuye mwakarenge ariko hano babwira ko nibindi bihugu ntivyanganyije nk'abanyamerika ariko navyo biriko biragabanya gufasha mbega kubukene ko wa mugwayi yagumanye bwa bukene kwingwara tubona zitaciye zikurikira ngo zivuge ngo abantu baciye bakira kwa uburyo buvuze mbe dukore iki reka rero duhaguruke uburyo buhari tubukoreshe neza mbega twovuga tuti iki gikogwa mwebwe mukaba mufise ubu buryo abagwayi kizobarunga ikiwanyu namwe muri ubwo mufise mukore iki ariko tuje hamwe dufashanye tureke gukora umwe wese ukwiwe nimba dushaka gufasha iki gihugu nimba dushaka gufasha bene wacu benshi kurusha reka duhaguruke
Jean Gapia aributsa ko ayo mashirahamwe yoyo atanga intererano zayo ariko igikorwa kinini kibazwa leta warongoye ishirahamwe IMSS asaba leta kuvira hasi iki kibazo kuko amagara y'abantu abazwa ubwa mbere abaramutswa igihugu n'ubunyine tumwumvirize
leta rero irafise uruhara nishiremwo agacano jewe mvuye mu manama mu Faransa muri Malaysia aho nahuriye ho n'andi mashirahamwe aho numvise amashirahamwe yo muri Mali iri mu ngorane twebwe turi mu gihugu atangwana ikiriho mugabo aho bumviye abanyamerika bakuye kwa mahera leta yacifata irafata budget irafasha gatoya amashirahamwe akora mu kudukora baramamirira mate ivyo rero biratanga ingufu birekana ko hariho nico leta idushima turabizi tubirabire hamwe bizo zose bijyo tuzi ko bidashoboka mugabo turakeneye kubona ko bashima ivyo dukora kuko abo dukorera twebwe tuza twunganira nk'umurundi n'umurundi kazi wese arafise uruhara bwo gukorera igihugu ciwe ariko hama hari uri imbere hari mariho ubibazwa ni leta rero twebwe tuguma tuvuga tutu turi ngaha aho dushika tuzohashika ariko hari aho dukemera kubona ku kantu gato kerekana ko babona natwe ingene twitanga
Jean Gapia arongoye ishirahamwe INSS yari umutumire w'iki kiganiro mwavyumvise ko hakenewe guhindura ingendo kugira igihengeri catewe n'ihagarikwa ry'imfashanyo gishobore kuzibirwa iyo ngaha duce dusozerera kino kiganiro mwakoze mwebwe mwese bariko baradukurikira irindi sango ni kuwa gatatu w'indwiza mu runani rw'ibimenyeshamakuru vya gahungu ariko ndakibashikiriza nk'abandi bikibanuye naho ubutaha
cari ikiganiro ku isoko
urakoze Pierre Gahungu kuje ganiro ku isoko waduteguriye ngaduce dusozerera n'amakuru yacu twari twabateguriye kuri no gatatu cimire mwe mwese mwahisemo radio inzamba agateka kawe na utaha